Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Rwanda muri segiteri Rutunga ya karere ka Gasabo, icifuzo cyo kubana mu mahoro ni mwituze no mwituze ni byo abakozweho n'ubwicanyi buherutse bashira imbere.
Nta kibazo rwose nayifitanye nabo, ihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo, twese tugomba kwihanganirana tukabana amahoro nk'uko bya bisanzwe.
Ntamujyanga ikintu nawubwira ko ari abavandimwe tudatoyana, kose ari abantu bandi hafi, nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye.
Abo n'ababyeyi Ernest Kalisa n'umutambukanyi wiwe Clementine Musavye Maria. Komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereje iminsi 14 mu gikorwa cyo gutanga amakarita y'itora mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Abantu n'imiburiburi babiri bahitanywe n'igisasu caturikiye ku mugwa mukuru w'intara ya Amhara muri Ethiopia. Aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye nihagiraho muja nimukanye. Aya makuru rero tuyahereye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu n'imiburiburi babiri bahitanywe n'igisasu caturikiye ku mugwa mukuru w'intara ya Amhara muri Ethiopia. Idonido kuri inkuru Eugenie Mukankusi.
Ibyo bibaye nyuma y'iminsi y'imyigaragambyo yamagana ihuzwa ry'ingabo zishinzwe umutekano z'akarere, polisi y'igihugu n'igisirikare. Abari mu gisirikare cy'intara ya Amhara n'abarwanyi babashyigikiye bavuze ko batemera amabwiriza ya guverinoma ajyanye no gusesa igisirikare bakinjira mu ngabo z'igihugu cyangwa muri polisi. Byatumye haba imyigaragambyo yamaze iminsi mu mijyi myinshi mu mpande zose z'akarere. Banki, amashuri n'ibiro bya leta byafunze mu wundi mujyi wa Amhara, Deborah Berhan, uyu munsi kwa kabiri nyuma y'iyo myigaragambyo. Abaturage bavuze ko bumvise urusaku rw'imbunda n'urw'ibitwaro bikomeye mu nkengero z'umujyi mu gitondo cyo kuri wa kabiri. Abanyepolitiki ba Amhara n'impirimbanyi bamaganye amabwiriza ya guverinoma ategeka ingabo z'akarere zaturutse mu ntara 11 za Ethiopia kwinjira muri polisi cyangwa mu ngabo z'igihugu, kandi zishimiraga ubwigenge zifite. Abo bavuga ko gusesa ingabo za Amhara byatuma intara yabo isigarana ingufu nke imbere y'ibitero by'abaturanyi harimo Tigreya. Abayobozi bayo bemeranijwe ku gahenge na guverinoma y'igihugu mu kwezi kwa 11 kugira ngo intambara y'imyaka ibiri yahitanye ibihumbi by'abantu irangire. Ingabo za Amhara zarwanye ku ruhande rw'ingabo z'igihugu muri ubwo bushyamirane.
Rakoze Eugenie Mukankusi kuri iyo nkuru. Tukiri kuri Ethiopia, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe ibifungurwa ku isi PAM ririko riratohoza ubusumwa bw'imfashanyo z'ibifungurwa bigenewe abanyagihugu. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi.
Umuyobozi w'ishyirahamwe PAM muri Ethiopia, Claude Jidiba, yatangaje mu ikete ko iryo shyirahamwe ritewe impungenge zikomeye n'ubusuma bw'imfashanyo z'ibifungurwa yari igenewe abanyagihugu. Yatangaje ko ibyo bigeramiye igikorwa cyo kuronka izindi mfashanyo abanyagihugu bakeneye cyane. Jidiba yongeye avuga ko ari ngombwa ko ingingo zihutirwa zifatwa kugira imfashanyo z'ibifungurwa zikoreshwa nabi cyangwa zinyuruzwa ihagarikwe. Jidiba yandikiye iryo kete abo bakorana mu ishyirahamwe PAM muri Ethiopia ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa kane. Ingaruka mbi z'uruzuba n'intambara muri Ethiopia byaratumye abantu miliyoni 20 ku miliyoni 120 baba muri ico gihugu bazera ku mfashanyo. Yasavye amashirahamwe akorana na PAM guhanahana amakuru yose ku bifungurwa bikoreshwa nabi canke binyuruzwa. Abakozi babiri b'amashirahamwe atanga imfashanyo babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo muri America Associated Press ku imfashanyo zasahuwe zirimo ibifungurwa bihagije ku bantu 100,000. Vyamenyekanye mu minsi yavuba ko izo mfashanyo zibuze mu kibanza zari zibitswemwo mu gisagara ca Sheraro casinzikajwe bikomeye n'ingwano yabereye mu ntara ya Tigreya iri mu buraruko bwa Ethiopia.
Arakoze mugenzi wacu Fred Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru. Ku munsi wa kane w'iyindwi muri Yemen hazotangura igikorwa cyo guhererekanya imbohe mu ntumbero yo kugerageza kugarukana amahoro no kurangiza intambara imaze imyaka n'imyaka muri icyo gihugu. Edigwema dufitiye ibindi kuri inkuru.
Umuyobozi muri leta ya Yemen yatangaje ko iki gikorwa kireba imbohe zigera kuri 900 ziganjemo abahoze ari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba z'abahuti. Izi mbohe zizahererekanywa hagati ya Yemen na Arabia Saudite imaze igihe itera inkunga ya gisirikari ubutegetsi bwa Yemen. Intambara muri Yemen yatangiye mu 2015 ubwo umutwe w'abahuti ushyigikiwe na Iran wafataga umurwa mukuru Sana. Iyi ntambara imaze kugwamo ibihumbi by'abaturage, abandi bakurwa mu byabo. Yemen muri iki gihe ifatwa nka kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bibayeho nabi cyane kandi bikeneye ubutabazi bwihutirwa. Guhererekanya imbohe bizamara iminsi itatu, bizakorerwa mu mijyi itandukanye yo muri Yemen na Arabia Saudite nk'uko byemezwa na Majid Fadael uvugira intumwa za leta zimaze iminsi mu mishyikirano yo kurekura abafatiwe ku rugamba. Biteganyijwe ko abahuti bazarekura imbohe 181 zirimo Abanyarabia Saudite n'Abanyasudani, naho Arabia Saudite yo ikarekura imbohe 76 zirimo abarwanyi b'abahuti bafashwe n'ingabo za leta.
Arakoze digwe makuri yo nkuru hayo yara makuru avugwa hijya no hino kwizi barakoze bagenzi bacu bayaduteguriye. Muri kumubanda nyakumviriza radijwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuhere mu Rwanda, hari imiryango iriko irabana ayingwe muri sekitere ya Rutunga mu karere ka Gasabo. Ni nyuma yaho umunyagihugu yishe atemaguye mugenzi wiwe we abasirikare bagaca bamurasa. Eric Bagirubusa araduha ibindi kuri inkuru.
Ntibyari byoroshye mu muhango wo gushyingura Sylvestre Manizabayo wishwe atemaguye ku mugoroba wo ku itariki 7 z'ukwezi, umunsi u Rwanda n'amahanga batangiriyeho kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo abaturage bari bamaze iminsi bavugira mu matamatama noneho beruye babivugira mu ruhame mu muhango wo kumushyingura. Abo mu muryango wa Manizabayo bemereje mu ruhame ko yishwe kubera ko ari Umututsi. Ni mu gihe hari hatangajwe amakuru ko Eric Ntibiringirwa yishe atemaguye Manizabayo bapfuye ibijumba imiryango yombi yari yahingiye hamwe. Madamu Angelique Nyiramongi wafashe ijambo mu izina ry'umuryango yavuze ko wabo atatemaguye azira ibijumba ahubwo ko yazize ingengabitekerezo ya Jenoside.
Rero uyu mwana wacu azize ingengabitekerezo ya Jenoside. Kwa Rwakadigi twaraturanye, ntacyo mbashinja, mbabarira inkuru. Abahutu bose twaturanye, twabanye nabo, turagira ibisigati byabo, turasangira, twarasangiye aho twabaga turabana hirye hashize babaga ku misozi biragira inka n'inyana bavuma turasangira, ariko igihe cyarageze muraduhinduka. Rero mwigumya kuduhinduka, mwigumya kutwica uruhongo hongo, twari tugize Imana abana bavuka bashibuka. Muratuzi hirya hari uko twanganaga abasore n'inkuma basaza beza abagore, uyu munsi ni mutureke.
Amarira ku bavandimwe n'abaturanyi cyane abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yari yose. Madamu Nyiramungi yakomeje gushimangira ko Manizabayo yishwe atemaguwe na Ntibiringirwa bishingiye ku moko aho gupfa ibijumba nk'uko byatangajwe n'ababibonye ndetse n'ubuyobozi.
Mbarahize ukuri, twagize ibyago, amateka yubaka ibintu bibi, ariko ubundi nta mureka nta mudende wakabaye azira ibijumba cyangwa se azira inote y'igihumbi. Ntabwo bishoboka, kandi niyo yaba yaguye muri iryo kosa amuryango buri kigoryi ntakwiye gutemwa. Mbabwire ngo twebwe nk'umuryango wacu n'abaturanyi bacu, undi munsi habayeho n'itemwa ry'undi muntu uretse ko tutabishaka, bigaruka muri cya kintu cyo kutwica uruhongohongo. Nshuti zanjye, twese mu ngo zacu tugira imihoro, iyo mihoro itema inkwi, igatema ibitoki, igatema ibyo muzi. Ntabwo ari umuhoro uriya muhoro dukoresha mu rugo, si umuhoro wo kunyuza ku muntu ngo amaboko atakare ijosi ritakare. Umuhoro watemye uyu mwana ni umuhoro wateguwe.
Uretse ku ruhande rw'Amanizabayo bari mu marira ishavu n'agahinda ku muryango wa ntibiringirwa nabo ntibari borohewe akimara gutema amaniza abayo akicwa arashwe n'abasirikare yaba umugore wanjye kwigendera ndetse n'ababyeyi be bigaragara ko basa nabaguye mu kantu Bwana Ernest Karis na Madame Clementine Musabye Maria na ababyeyi ba ntibiringirwa bavuga ko mu buzima busanzwe iyi miryango ntacyo yapfaga kuko bari bageze ku rwego rwo guhingira hamwe bakazagabana byeze bagasaba ko nyuma y'ibyabaye bakomeza kubana mu mahoro
nta kibazo rwose nafitanye nabo nibihangane wakoze icyaha nawe yajyanye nacyo twese tugomba kwihanganira na tukabana amahoro nk'uko byabisanzwe kuko ntawe wateguye icyo kintu kuba cyakorwa hagati yanjye nabo
namujyanye ikintu nabubwira ko hari abavandimwe tudatoyana twose ari abantu bandi hafi nanjye nkaba hafi nkumva ko nta kibazo twari dufitanye bakwihangana tukabana neza nk'abanyarwanda tukakomeza tukubaka igihugu cyacu
ubu bwicanyi bwaraye bubaye ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bwatangarije ijwi rya Amerika ko nta bimenyetso byari byakabonetse bashingiraho bemeza ko bushingiye ku moko bwana Francois yamuremye uyobora umurenge wa Rutunga niko yadubwiye
ntabwo twahita tubihamya kuko byo bisaba kubigenzura ukabasha kubyemeza ruko amakuru ahamye wayabonye
Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga bukavuga kuretse ibi byabaye nabwo nta yandi makimbirane bwari busanzwe buzi muri iyi miryango. Karisa ubyara ntibiringirwa akavuga ko muhungu we yaramaze imyaka igera muri ibiri avuye mu bitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe. Abaturanyi bakavuga ko n'ubusanzwe yari yaravuze ko azica ababyeyi. Karisa yatugaragarije mu mutwe we aho avuga ko muhungu we yigeze kumutema ariko ntiyamuhitana. Bamwe mu baturage bazi ntibiringirwa nabo bakavuga ko mu bihe bitandukanye atarakunze kubanira neza bagenzi be mu gihe twateguraga iyi nkuru twamenye amakuru ko nabo mu muryango wa nyakwigendera ntibiringirwa bari binjiye mu mihango yo kumushyingura akabagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
koze mugenzi wacu ariko bagira ubusa kuri iyo nkuru kandi naho ikigega mpuzamakungu FMI cemereye u Burundi ideni ringana n'imiliyoni amajana 261 n'ibicindwi z'amadolari y'amanyamerika ibindi kuri no nkuru tuyifisiye mugenzi wacu Diane Nazwe ni wabidushikiriza
Oriane igice kimwe cy'amafaranga ico kigega FMI gifise iticaro aha Washington DC cemereye u Burundi kizotangwa nk'ingurane u Burundi buzokwishura buke buke mu kiringo c'imyaka itatu n'amezi hafi anye kandi ku nyungu iri hasi cyane ikindi gice naco gice gitangwa nk'ingabire mu itangazo FMI yasohoye ntisigura amafaranga azotangwa nk'ingurane uko azobangana ico kigega ntikinatomora kandi gice igitigiri cy'amafaranga azotangwa nk'ingabire amafaranga FMI yemereye u Burundi hazotangwa biciye mu mugambi wayo ho gushigikira ibihugu bikenye kandi bisanzwe bifise amadeni y'igihe kirekire itangazo FMI yasohoye rivuga ko ayo mafaranga yose azofasha u Burundi kunagura ubutunzi bwabwo bwasinzikaye yongere kandi abushigikire mu migambi iganisha ku iterambere rirama no kwiba ko nk'igihugu atamadeni kigira muri iryo tangazo FMI yavuze ko ubutunzi bw'u Burundi ahanini bwasinzikaje n'imvururu zo mu 2015 zatumye ico gihugu kitaronka amafaranga y'agaciro ingaruka zikizaca COVID-19 umwimbu utabaye mwiza bitewe n'imvura itaguye neza mu 2022 ikena gifumbire kubarimyi iduzwa ry'ibiciro vy'ivyankenerwa ukutaboneka kw'ivyankenerwa biva mu makungu intambara iri hagati y'u Burusiya na Ukraine hamwe n'ibindi FMI mitangazo ryayo hibandanye ivuga ko intambwe igiye gukurikira ari uko inzego nyobozi zayo zemeza aya mafaranga hanyuma akabona gutangwa aha mukamenya ko abamaze kumvikana ku itangwa ry'ano mafaranga arabakozi bo ku rwego rwo hasi muri FMI na bamwe mu bategetsi bo mu Burundi hari haheze imyaka igera kuri 8 kigega mpuzamakungu FMI atamfashanyo giha u Burundi amafaranga ya nyuma Ico kigega cahaye Burundi cyatanze mu 2015 imbere y'imvururu zatewe na manda ya nyuma y'umuhisi president Peter Nkurunziza hambavu ya FMI abandi basubiye gufasha Burundi nyuma y'imyaka irenga 5 atamigendranire iri hagati yabo n'umuryango umwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwe bwa Buraya na Amerika naho vyongeye gufasha Burundi bivuga ariko ko hakiri agahaze mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu mu Burundi.
Turagushimiye Diane Nina nahazwe kuri iyo nkuru. Mu gice cy'ikiganiro muri sanga umutumire ni imboneka rimwe yabaye kirangiranwa mu Burundi no mu makungu kubera uruhara yagize mu mahiganwa mpuzamakungu y'ubwiza mu Bufaransa hamwe no mu bikorwa ntangere byo kugarukira imbabare mu bihugu bitandukanye ahereye mu Burundi hamwe no mu gihugu cha Mali. Umuganwa kazi Esther Kamatari yarahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura avuga ku rugendo aherutsemo mu Burundi nyuma y'imyaka 13 adahonyuye ikirenge mu gihugu cy'u Burundi akunda cyane.
Kuvuga yuko imbere yo gufata indege ngo ngende Burundi ngira nere maze nk'iminsi 2 nasinzira kuko nari nzi neza yuko nashike Burundi banyica. Kintu nari mfise mu mutwe mugabo kugira ngo ushobore kugenda Burundi sinzi gino no bivuga mu Kirundi harabaye de click ngo ushobora kumfasha burya Kirundi si kuvuga yuko ntashaka kukivuga mugabo mazi je maze imyaka 53 hanze niki Kirundi ivuga ngira nico nanyoye umwana de click mu mutwe wanje
habaye ikintu kibabwira ko hageze kumutahuka.
Narumvise yuko batwivye inka 20 iwachi foto aza nina nizo nka 20 uharuye neza usanga inka yose ifise amaguru 4 nuko uvuga amaguru 80 yazimanga ntagira umuntu numwe yabibonye naciye nibaza ntoya njewe rero ndanga ibihuha ndanga abantu bavuga ngo narumvise ikiniki ngo ni naka kibuze niho rero naca mfata ingingo yikuza kwirabira gushika Burundi niho rero nafashe ndege ndashika Bujumbura. Ikintu nari mfise ku mutima aze gushika kuri tarmac hagi Bujumbura mvuye mu ndege uwo muzigo nari mfise mu mutima wose waciye uhava waciye uvana nahuye na babandi babakozi basobuje bakora kuri aeroport y'i Bujumbura twari tuzinanye bose baraza barampobera barambwira kaze n'ukuri umunezero nari mfise intangere nshika i Bujumbura hantu utse gose barubatse n'ukuri n'ibintu bitatu gusa namenye muri iyo myaka 13 cathedrale la poste na le palais des arts ibindi byose se barubatse hariho ama feu rouge hariho amabarabara yose ni pavé nta mucafu ni mwibarabara n'ukuri je nasanze igihugu gitunganye no vuga mu France bavuga ngo igihugu apaisé byamoko numvise nta bintu nta miduga y'igisoda nabonye ku mabarabara nduze ruguru nta muntu yampagarika n'ukuri narumiwe n'umunezero n'ingene banyakiriye.
Ibyo biratandukanya n'igihe mwari mwavuye mu Burundi mu gihumbi mwasubiye mu Burundi mu 1993
nta na gato y'ibisa nkubuga yuko muri iyo myaka 13 Burundi bwaraduze gose hanyuma hari haba jeune benshi ukumva yuko abantu bose bafite agahara ko kugira ikintu kugira ngo bashobore kubaho
duga ku ijambo
nkubuga yuko narumvise narabonye ingene abantu bose batembera atangorane hariho atmosphère sinzigene no bisigura mu Kirundi abantu bose bashaka kubaho gukora barondera ntangaje nyambuta yaje
ego me ibazo bijanye n'ubwo rugendo eka n'ibazo bijanye n'uruhara mwagize mu byerekeye gufasha imbabare turabigaruka ko ariko mu kakanya nashaka mbanze mpe ijambo umunywanyi wacu Adelin Rwabira muraho murakomeye muri hega Adelin
Ubunyene turiko turavuga na ndi ku butaka bwo mu Burundi mu ntara ya Kayanza kuvuga buraro ko bw'igihugu
ni vyiza cane gose murafite ikibazo murafite icyimbiro turi kumwe n'umutumire princesse Esther Kamatari
yego ndamukiriza nyakubahwa umutumire
arakumva duga ku ijambo
ndamukije
yego ndaramukije Ego ndaramukije kandi n'abarundi bariko barakumbiriza bari mu mahanga n'abari hagati mu gihugu. Ndaramukije namwe abamenyesha makuru.
Nyatwe turaramukije.
Hanyuma rero ego hanyuma rero nyakubahwa mutumire iyo bavuze imbabare abantu benshi bumva abababajwe n'intambara. Ego nibyo mu ntambara haraba imbabare nyinshi. Ariko rero nyakubahwa mutumire kwebwe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari imbabare nyinshi zitandukanye. Hariho abashonje nubwo n'ububabare mu Burundi. None ga nyakubahwa mutumire mwaba muri ko mugira iki kugira ngo izi mbabare aba bantu bashonje kugira ngo ubahumurize kugira ngo bareke kubabara na cyane cyane ko mufite uburambe mu gutabara imbabare. Hariho imbabare yo ku mutima. Aho imbabare zababaye ku mutima bagenda n'ibikomere byo ku mutima cyane cyane abahohotewe abarenganya abarenganywa kuko ngaho iwacu hari akarenganyo kenshi. Iyo rero bibaye byisubiriza psychologiquement nyine kubabara aratotezwa hanyuma biramugira ingaruka mbi au niveau de la psychologie. None wega nyakubahwa mutumire ko mufite n'uburambe abo bantu bobo bariko bararenganywa muriko mubafasha iki kugira ngo babandane bababara. Hariho n'abandi ayandi maka akunda kuba cyane ku butaka bwo mu Burundi abantu bahohotegwa ugasanga nk'umugore mu rugo ariko arahohotegwa ibyo birebye cyane rwose. Ugasanga n'umwana atunzwe mu rugo ariko arahohotegwa ibyo birebye cyane rwose. Hariho n'abakorerwa ibyamfurambi nibyo n'ihohoterwa nabo n'imbabare n'izindi. None ga nyakubahwa mutumire abo bantu bose mwoba muriko mugira iki kugira ngo bareke kubandanya bahohoterwa bareke kubandanya bababaye. Ibi utubazo twiwanje warutwo. Murakoze nyakubahwa mutumire. Murakoze mwami kuba mumesha makuru.
Murakoze Adelin Rwabira Princesse Esther Kamatari. Guhohotera ni ukuboreza igufa, ni ukubangamira, ni ukumerera nabi abantu. Mutuwe ku ijambo kuri ibyo bibazo abajije.
Nshoboye kwishura uwo mushinga ntahe Adelin namubwira yuko nari maze imyaka myinshi ntagaruka i Burundi. Ubu niho ntanguye kuza ibintu ntabyo nzi sindabibona neza. Icyo navuga ni uko psychologiquement umuntu yababaye adafise uwo abibwira ashishikara gutuntura mu mutima. Rero ndakeka yuko ababijejwe mu gihugu bashobora kumva ibyo bintu umushinga ntahe yahejeje kuvuga. Mugabo ni jewe nshobora kugira ikintu kuza kubumvira kubaramutsa no kuri nzobigira. Muri ibi bihe ni bito cyane kugira ngo ushobore kwishura ikibazo gihambaye nk'ico. Mugabo ndabishoboye no abo bantu no kuri noza kubaramutsa muri cyo.
Yabaje n'ikindi kibazo gihambaye kivuga ko abashonje yumvise ko nigeze kugira uruhara kugufasha imbabare muratwaye indege yuzuye ifashanye mu Burundi mu gihumbi kimwe n'amajana cyane mirongo itanu na gatatu. Ariko arabaza niba hari ikintu ku ruhande rwanyu n'uruhagarara rwanyu mushaka kugira mugarukire abantu nkabo.
Jewe ivyo izo mfashanyo nadizana hari ingwano twari muri mu gihumbi kimwe n'amajana cyane na mirongo icyenda na gatatu hari mu ngwano. Ntimwibagire yuko aeroport y'i Bujumbura yari yugaye ukwezi hamwe bagandaguye le president Ndadaye. Niho rero nibajije nti ntibishoboka yuko nza ndumva amakuru y'igihugu navukemwo nanje ntashoboye gufasha. Niho rero nacamfata kurondera abantu bamfasha. Mugabo ivyo vyose nabigira mu gihe ubu ingwano ntayiri i Burundi. Ndakeka yuko hari abantu babijejwe ngira ngo abantu barabibona yuko abantu bashonje kandi si ni Burundi gusa mu bihugu byinshi hariho inzara kubera COVID yabaye kubera izi ngwano ziri ngaha muri ibi birere by'i Buraya navyo nyene. Mugabo bantu bose nobabwira ngo bashire umutima mu nda ngira ngo ibintu twoshobora sinaje nyene hariho abandi babije umukuru w'igihugu hariho abandi babijejwe bashobora kubigira. Mugabo icyo niyumvira ni uko abo bantu nk'uko ariko arabivuga hariho abantu bakwiye kuvuga kugira abandi babumve. nkabo bafasoni batotegwa ibyo byose biva mu bihe bitameze neza mugabo se yuko ikigihugu mperuka kujamo kudakuramukanya no kuri nasanze hameze neza
reka tujene kuni munywa nyi radio hanzu ya America Raymond Kezimana muraho
muraho
muri hehe
ndabwo
cyenda hari jumbora mu Burundi n'ivyiza cyane gose mafite turiko tuvuga na numu tumire princess Esther Kamatari duga ku jambo ikibazo bicimviro
mbanje gushima cyane ukuntu nabanagiriwe teka ndiko ndavugira radio niwa mutumire witeka cyane nkaba nshima cyane kandi umutumire witeka idasanzwe kuba mfatiye kubyo bayashikirije aho ndi nishime cyane numva ndanezerewe umuntu aba ari hanze y'igihugu akumva amakuru ariko aravuga mu gihugu cyiwe atari meza ariko agashima ko hashika akabona ibintu byiza cyane ubu turi mu isi iteye imbere isi aho ubona ikintu kigiye ko rimwe ku marido sosiyo gikwira isi yose aho nshatse kuvuga yuko hari amakuru amamwe aba ari mabi ku gihugu ugasanga abantu barayatanze kandi atari ukuri ugasanga naho hantu yabereye ukayibona ku marido sosiyo ukavuga nti ahantu ko ndahari ibintu ko ndayibonye rero nagira mbaze ikibazo kivuga giti gute biyumva gute iyo bari mu mahanga bakumva mu gihugu ibintu bibi biri kubera havugirwa babyakira gute barafata umwanya wo gutohoza bakabaza inshuti n'abagenzi bari mu ibyo bihugu bakavuga ati iyo muriya mubona gute kuko tugize iminsi tuyibona aho usanga abantu benshi cyane bavuga igihugu cyabo nabi kuruta uko bakivuga neza maze igihugu bikamenyekana kuri ibi gusa ariko igihugu tuvuyemo ibyiza byinshi cyane itovugwa ugasanga n'ingendo zogendeye icyo gihugu zitinya kandi twe tuba tuzi ko harimo ibyiza byinshi cyane icyo cyari ikibazo cya mbere kijyanye no gushima ariko harimo ikibazo ndashima cyane ubwitange bw'iyo akora kandi ushimishije abarundi benshi byo natubera n'akarorero mu gusanga umuntu muto muto nawe uri kurafasha ubundi muto muto ari munsi yawe nagira mbazakire rero iyo bariko barafasha baroroherwa cyane bararonka abafata mu mugongo kuko gukora ibikorwa byinshi ugasanga wese ubikora mu gihugu cyose birasaba yuko uronka abagufata mu mugongo icyo gifatana na cya kindi kibazo cya mbere kivuga giti ndahejeje itagifatana na cya kibazo cya mbere kivuga giti abantu bari hanze barashobora kumenya amakuru mabi hama waja kubabwira ati nshaka mumfashe dushigikira bene wacu ko n'ukuri uko bagaca bazakira nawe mubwo yabazakira neza twafashije cyane cya kibazo kandi no kubashimira
murakoze Raymond Kezimana princesse Esther Kamatari muhinyisho
izo ariko aravuga nibyo ivyo Raymond urakoze cyane kumbaza ico kibazo kuko twe turi hanze twumva makuru bavuga canke dusoma canke ibintu bitera ubwoba ni nkuko navuze imbere y'iki kiganiro yuko je nari mfite ubwoba bwinshi cyane yuko nashiki Burundi nsamfa ko je ndagihuha ndanka abantu bavuga ngo ibintu narabi ngo ninaka ngo nabyumvise gucya ngo ninaka bibuze nico gituma niziye kugira ndavyibonere kuko nanje ijwi ryanje rirashobora gushika kure nukuri kandi bakibagire yuko i Burundi hariho imiliyoni 11 nona izo miliyoni 11 ko zibaho bakiriho bose yaba hari bidashoboka kubaho i Burundi abo bose baba baragiye je nabonye abantu bameze neza abantu ku isoko abantu bafata bus abantu nta muntu n'umwe yantutse nta muntu narumiwe kubona ingene abantu bangunda niho novuga yuko burya gukundwa nabi wanyu n'umuhezagiro umugongo burya bafata umugongo ngw'Imana ifasha uwifashije aho nabitangura nta muntu n'umwe yabyemera kuko okay hanyuma ugashishikara kuko nzi neza objectif uri kurakora mugabo twoje hamwe twese tukavuga tuti Uburundi ni igihugu cacu twese turabarundi twoja igihugu nici wacu dufatanye mu nda twese igihugu twoje
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri cyo kiganiro na umuganwa w'akazi Esther Kamatari mushaka kumviriza ubu nini bw'ico kiganiro cyose murashaka kuja kuri site yacu internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Aho ni naho rero turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye mugenzi wacu Nadia Taha mu bwinga bw'ivyuma, ndashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi kuri micro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza, mubandanye kumviriza amakuru y'iradio Ijwi rya Amerika.